Iri nijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwaramutse nshuti mwese, dutanguranye ibiganiro byo muri kitondo ku munsi wa kabiri tariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2015. Kuri mikro muri kitondo muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Mu munyamuryango wa FPR kandi twebwe muri FPR. Iyo ni umukadi wa FPR, FPR ikavuga ngo ubushinja kazi runaka, ubundi ubusanzwe biragoye gukanga.
Uwo ni Senateur Karemera Joseph, umwe mu bayobozi bakomeye b'umugambi uri ku butegetsi mu Rwanda FPR, avuga kubasaba ko ibwirizwa shingiro ry'u Rwanda ryohindurwa kugira ngo Perezida Kagame yiyamamarize manda ya gatatu. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya. Mara leka imbere yaho dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino, amakuru tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Baramuse neza Thomas, tubwire amakuru avugwa muri iki gihe.
Yego Fidel, waramutse neza ariko namwe mwumva ijwi rya Amerika mwabonye Imana ikingura. Inama ya Afurika Yunze Ubumwe yarayirangiye bitinze muri Afurika y'Epfo. Abakuru b'ibihugu bemeje kohereza mu Burundi abasirikari bo gukurikirana ibihabera no kugira inama igipolisi cy'u Burundi. Bafashe icyemezo kandi cyo kohereza n'indorerezi z'uburenganzira bwa muntu n'iz'amatora. Bazohereza i Bujumbura intumwa zo ku rwego rw'abaminisitiri mu cyumweru cya mbere cy'ukwezi gutaha kureba uko ibyo byemezo bizashyirwa mu bikorwa. Ministeri y'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika irakiga neza niba koko indege z'intambara zayo zarishe Mokhtar Belmokhtar, umuyobozi w'umutwe witwa Les Signataires par le Sang ushamikiye kuri Al-Qaida. Guverinoma ya Libya yemewe n'amahanga yatangaje ko Belmokhtar yarasiwe mu burasirazuba bwa Libya. Mu itangazo yashyize ahagaragara, Pentagon iremeza ko koko indege zayo zarashe aho bakekaga ko Belmokhtar yarari, ariko ko batarabona gihamya idakuka ko yapfuye. Mokhtar Belmokhtar yabaye icyamamare cyane mu iterabwoba mu bikorwa byo gufata bugwate abantu bakomoka mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi, ndetse n'igitero cyo ku ruganda rucukura gaz Ian Menas muri Algeria mu 2013, igitero cyaguyemo abantu 37 barimo Abanyamerika 3. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yaragennye igihembo kigera ku madolari miliyoni 5 ku muntu wese wari gutuma Mokhtar Belmokhtar atabwa muri yombi. Ibitero by'iterabwoba bibiri Injamena, umurwa mukuru wa Chad, byaraye bihitanye abantu 23 bikomeretsa n'abandi 100. Leta ya Chad iratangaza ko abaterabwoba 4 bishwe n'inzego z'umutekano mu mirwano. Irakeka kandi ko ari Boko Haram yagabye ibyo bitero. Chad ni kimwe mu bihugu byishyize hamwe mu burasirazuba nako mu burengerazuba bwa Afurika birwanya Boko Haram. Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Perezida wa Sudani Omar al-Bashir yaraye yisubiriye imuhira amahoro, ntiyatawe muri yombi rero muri Afurika y'Epfo nk'uko urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho ICC rwari rwabisabye Pretoria. Akimara kururuka indege i Khartoum, Bashir yateye hejuru cyane ati Allahu Akbaru, bivuze Imana niyo nkuru. Icyemezo cy'urukiko rukuru rw'i Pretoria cyo kumufata cyamenyekanye yarangije kuva muri Afurika y'Epfo. Perezida wa Sudani yari yagiye muri Afurika y'Epfo mu nama ya Afurika Yunze Ubumwe. ICC imushinja ibyaha bya jenoside, ibyaha byibasiye inyokomuntu n'ibyaha by'intambara byakorewe muri Darfur. Umuryango w'abibumbye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo bari bashyigikiye icyifuzo cya ICC, basaba Afurika y'Epfo gufasha ubutabera mpuzamahanga kuryoza al-Bashir amahano aregwa. Umushinjacyaha mukuru wa ICC na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika batangaje ko bababajwe cyane no kubona Bashir atarafashwe. Muri Siriya, abarwanyi b'Abakurde bamaze kwigarurira igice kinini cyane urebye umujyi wose wa Tal Abyad wari uri mu maboko ya Etat Islamique hafi y'umupaka wa Turikiya. Biratangazwa n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu witwa Observatoire Syrien des Droits de l'Homme w'Abanyasiriya ukorera i Londres mu Bwongereza. bityo abakurd baciye inzira ikomeye cyane ijya ku cyicaro gikuru cya Etat Islamique mu mujyi wa Raqqa muri Syria. Ndabashimiye, turasubira mu nshamake.
Urakoze Thomas ku makuru uhejeje kudushikiriza, turasubira mu kanya gatoyi. Radio ya Amerika I Washington DC, amakuru yo mu karere atubwira dutangurira ku makuru yo ku Burundi. Abashikiranganje mu karere ka Afrika y'Ubuseruko barabonanye ejo kwa mbere n'abayoboye imigambwe I Bujumbura. Ibyo bashitse ko yamara ntibivugwa kumwe n'impande zose zari muri ivyo biganiro. Ivyo tabita mu kamusoni adushikiriza.
Izo ntumwa z'abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'akarere ka Afrika y'Ubuseruko zamenyesheje ko itariki y'amatora atari bo bayishinga, ariko abarundi ngo ni bo bonyine bategerezwa kuyumvikanako, ariko ngo akazi kabo n'ukuraba niba ibyangombwa bituma ayo matora aba, na cyane cyane umutekano no gutahukana impunzi bishoboka. Harrison Mwakembe, umushikiranganji w'umuryango w'ibihugu bigize akarere ka Afrika y'Ubuseruko mu gihugu cya Tanzania.
This has been a concern by the summit as well. The summit has called
inama y'abakuru b'ibihugu yasabye abegwa n'ico kibazo bose ko rwaruka rutegeza kwa kwirwanisha byihuta.
Of course,
tuzobikurikiranira hafi tumenye ko biriko birakorwa neza. Hari ibintu byangombwa twibukije leta n'indi mbagambwe yose, kuko bose bategereza kugira uruhara muri urwo rugendo rw'amahoro.
Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bo bavuga ko ubutumwa bwabo bashikiranganje bwari bwiza. Karoli Nditije arongoye ishami rya Iprona ritemewe n'ubutegetsi, akaba yari yaserukiye urunani amizero y'abarundi asanzwe ahurikiyemwo, avuga ko hasabwa ibintu 15 kugira amatora ashobore kuba.
Uga yuko hakiriho imbonera kure zifite ibigwanisho ndibikunda yuko amatora aba abantu batari mwituze, baratubwira bati ari ibintu byinshi bishika 15 bitwa kurangurwa imbere yuko amatora n'ikiranga misi tucumvikanako. Iyo rero twagira tuti ni byiza, mugabo icyo tera makenga nuko leta umengo isa nuko itabona ko tubibona ko wumvirije nk'ivyo mukwigo yababwiye, aga yuko amahora rijya nawe akavuga yuko imigambwe iri mu miyamazo ko n'ikiranga misi kitazohinduka. Mugabo witegereje murabona yuko imigambwe myinshi kiretse igicu dise na sene de FDD itaje mu miyamamazo.
Kubijanye n'ikiranga misi cy'amatora, umushikiranganji wa Tanzania Harrison Mwakembe avuga ko icyo kiranga misi gishoboka kuko ngo abarundi bonyene babishatse ibisabwa byose birashobora kuboneka. Akavuga ko mu ndwi zibiri n'ibigwanisho bifiswe no gwaruka ruri mu migambwe bishobora kuba byasubijwe.
It is possible if everybody plays his role correctly.
Birashoboka mwese akoze neza icyo ategeza gukora. Abarundi nubo bafise urupfunguzo rw'ikiranga misi cy'amatora. Abarundi nibashobora kwicara hamwe umugambo uri ku butegetsi n'iyindi migambwe yose hamwe na leta nyine. Simbona ingano imundwi zibiri ibyo byose bitoshoboka nk'uko bivuze.
Karoli Nditije avuga ko icyo kiranga minsi ko gishoboka atavyo bumvikanye ko nabo bashikiranganje.
Icyo kindi bagishije mu kanwa ndigeze bavuga yuko ikiranga minsi gishasha bagishimye, kuko bo gishima gute kandi bavuze bati ikiranga minsi cy'amatora kizaba kubanza kumvikanwa. Bakavuga kandi yuko amatora adashoboka batarakura bigwanisha mu mbonera kure. None wumva bavuze yushane ikiranga minsi turocumvikana ko hamwe n'ibyo bindi byose bavuze yuko tubanza kwicarira.
Ku ruhande rw'umugabo Isende David Dedeo uri ubutegetsi, itariki y'amatora yashinzwe ni ntabanduka kandi ngo icyo ntigishoboka ko bakiganira ko. Joseph Burikukiye nicegera curongo uyu mugambwe Sende DFDD ku rwego rw'igihugu.
Twashimye kuko ivyo badushikirije harimo byinshi twahurije ko, kandi twebwe ico twipfuza imbere ya byose ni kimwe gusa, yuko aya matora twagiye twigiza inyuma kugira ngo abatashaka kuyazamwa nabo baburu ruvugiro yuko azoguma atazorenga amatariki yashinzwe n'ibwirizwa nshingiro hamwe n'ujya mugwi ujejwe amatora wacu nto gihambaye. Ibindi byose turashobora kubivugana, turashobora kubiganira n'abanyepolitike, ariko ico ni ikintu kitarengwa kuko turabimo tuvuga kuva kera yuko icifuzo camwe amwe mu banyepolitike kwari uko to gukora ibyo bashobora kose kugira amatora ntabe
inyuma y'ugo rugendo rw'abashikiranganje abakuru b'ibihugu mu karere ka Afrika y'Ubuseruko ngo nibo bazoca bihizira mu Burundi abari baje muri izo ntumwa harimo umushikiranganje w'igihugu cha Tanzania w'igihugu cha Uganda intumwa y'igihugu cha Afrika y'Epfo intumwa y'u Rwanda n'intumwa ya Kenya ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
Inyuma ya abategetsi b'intara ya Kirundo bafatiye ingingo yo guhagarika idandazwa ry'ibiharagi bijabuka mu Rwanda. Ubu naho bafashe ingingo yo guhagarika uruja n'uruza mu kiyaga coho ha ku ruhande rwa komine Bugabira. Ku byambu byose biri muri iyo komine bijabuka mu Rwanda, amato azirikiye imusozi abasanzwe bakora akazi ko gusoza abantu bavuga ko ikiyaga gisa n'icyugaye. Iyo ngingo yo guhagarika uruja n'uruza rw'abantu mu kiyaga coho ha ngo yafashwe mu ntumbero yo guhagarika abantu bavuga ko bahunze ngo ariko bakaguma bagaruka bongera basubira inyuma ngo bagatinya ko hari abashobora kwikika inyuma y'ugo ruja n'uruza kugira ngo bahungabanye umutekano w'abasigaye i Burundi. Inkuru ya Jean Bosco Ndarurinze.
Turi muri komine Bugabira ku nkengera z'igiyaga cyohoha neza na neza ku cambu ca Gaturanda. Utereje amaso hakujya gato ubona mu gihugu cy'u Rwanda nta ruja n'uruza ruhari, amato y'abasoza azirikiye ku musozi, kumvikana gusa urwamo rw'abana bari kubaroga. Nabwo byoroshye kuronka amakuru kuri ico cambu. Umwe mu basoza nubwo yari yemeye kugira ica bwijwi rya Amerika yaciye ategwa igitsure numwe mu bagabo babiri bavuga ko ari bo bahacunga aca acisha make.
Kazisanzwe nkora hano ku mazi yo bwato bahari nyine umuntu arakora
ukora iki
ubu ayo unyene na kazi gahari
kubera ayi
kubera iki eri cyambu cyugaye
ibande bafashe inyungu yo kucuga
yee nyungu yo kucugara yo kucugara aho menye ikintu yafashwe.
Iyo ngingo ngo yafashwe mu ntumbero yo kurushirizaho gucungera umutekano w'abasigaye muri komine Bugabira, imwe mu makomine afite abantu benshi bahunze. Consolate Nduwimana ni umustaneri wa komine Bugabira.
Ingingo twebwe nitwugaye ibyambo mugabo amato twarayakuyeyo kugira ngo turabe neza ko abantu bariko baraja mu Rwanda dushobora kubakontorora. Twe twagize ikibazo cy'abantu bahungiye mu Rwanda, hari habagiye mu makambi aho nta kibazo bateye, hari n'abahungiye mu mihana bagakota amazu bakaba hafi y'iwacu, abo rero bagenda bagaruka. Mugihe rero yabonye ko umutekano utameze neza, si byiza ko azaragaruka aho hantu, kuko nabo bantu yasize nabo nyene muri kiriya gihe bahunga batubwira bati abo bantu ko bahungishije abagore n'abana bo bagasigara ngaha, ubujya bobo ntibazotugirira ntibazoduteza ingorane, ntibashobora kudukorera ikibi bitwaje gata rwaserera rundi bafise katankwaha kwaha bafise. Rero bice biboneka ngaho bice bigaruka kwa cya kibazo babandi basigaye nabo nyene bibaza.
Jean Paul Hakizimana, umwe mu bahanuzi ba Musitanteri wewe, yemeza yuko hari hamaze gufatwa n'ibigwanisho vyinjye biciye mu kiyaga.
Icya mbere nimvo nyamukuru yuko igihugu kiko cyasaba umwimbu, kuko ngira ngo dushika ku biro ndaza kwereka tose hafi itoni n'ibiro 200 byafashwe biciye muri ubwo buryo. Hanyuma ikigira kabiri ni mvuze umutekano muri ibi bihugu byacu bibiri, kuko urumva yo umuntu umaze gufata umuntu afite amagrenade ntawo bazi yaje avana bujya turi ku mupaka.
Yari winjira,
yari yinjiye, yari imbere mu gihugu. Hanyuma twamushikirije abajejwe ubutungane yibaza yuko yoba yarababwiye neza iyo yakuye.
Mwomenya ko ingingo yo guhagarika uruja n'uruza mu mazi ya coho muri komine Bugabira ifashwe inyuma y'iyindi ngingo yari maze indwi zibiri ifashwe ibuza gutwara imyimbo y'ibiharage i Rwanda, haba ku bahunze bavuye gusarura canke ku babishoye. Mu Kirundo, Jean Bosco Ndarurinze, ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda, naho aho abategetsi bakomeye b'umugambwe FPR Inkotanyi uri ku butegetsi mu gihugu mu mpera y'indwi turangije basavye ko President Paul Kagame yoguma ku butegetsi. Mu mwiherero w'iminsi ibiri ku bategetsi b'uwo mugambwe, batatu muri bo bahawe na President Kagame igikorwa cyo kwiga ku hazoza h'igihugu inyuma ya manda ziwe, bavuze ko ubushakashatsi no guhanahana ivyimviro bakoze basanze abanywanyi ba FPR inkotanyi bo mu nzego zose badashaka ko Perezida Kagame yova ku butegetsi. Bihuriranye n'uko abantu barenga imiliyoni zibiri basavye kwibwirizwa shingiro ryo hinduka Perezida Kagame akaguma ku butegetsi. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye na Senateur Joseph Karemera, umwe mu bayobozi bakomeye b'umugambwe uri ku butegetsi mu Rwanda FPR, aho atangura avuga impamvu FPR isaba Perezida Kagame kubandanya ayobora u Rwanda.
Senateur Dr. Joseph Karemera, mu byukuri impamvu nyamukuru isaba ko mwasaba Perezida Kagame kwiyamamariza manda ya gatatu birinze kwitegeko nshinga ni iyihe?
Ntabwo nari kwisonga, ariko nari ndi mubabyemera. Ariko impamvu y'abanyamuryango ba FPR Inkotanyi ndetse n'abandi banyarwanda bamushakira ni aho yabakuye, aho abagejeje, n'aho babona abatwara. Yakuye u Rwanda mu bihe bikomeye bigoye, ahagarika genocide, yunga abanyarwanda bari baraciwemo ibice kugeza ubwo ndetse habaho genocide ya 94 yakorewe Abatutsi. Ariko ubu ngubu aho u Rwanda rugeze n'aho abanyarwanda bageze, barakundanye, bariyunze, iterambere rirashimishije. Ubu twari twaratakaje izina ryacu nk'abanyarwanda, ubu none dufite icyubahiro ku isi hose, niko nabivuga. Utatwubaha wenda afite abayifite impamvu ze, ariko bamukundira aho yabakuye, aho abagejeje, n'aho babona batwara, kandi bakumva nta mpamvu atakongera kubayobora.
Nkurikije amagambo mukoresheje Senateri Karemera, ni amagambo y'ibigwi, ni amagambo mu by'ukuri agaragariza buri wese ko Perezida Kagame yarangije inshingano yari afitiye Abanyarwanda, ku buryo abenshi bagira bati naruhuke natange rugari abandi bayobora u Rwanda. Mubyakira mute?
Ntawe yatakiye ko arushye, iyo ni icya mbere. Kandi nubwo arushye, ni umunyamuryango wa FPR, kandi twebwe muri FPR iyo ni umukadi wa FPR ikavuga ngo gushinza akazi runaka, ubundi ubusanzwe biragoye kukanga. Icya kabiri yatubwiye, ahora anatubwira, ni uko tudakwiye kwica itegeko nshinga. Itegeko nshinga rero ibyo bakora ntabwo biri hanze y'itegeko nshinga, uretse abashaka gukora interpretation cyangwa interpretation uko babyishakira. Ariko burya urebye cyane cyane muri article ya kabiri y'itegeko nshinga ryacu, iha uburenganzira busesuye abaturarwanda gushyiraho ubutegetsi bwo bashaka. Icya kabiri, iriya ngingo bavuga y'ijambo na rimwe, iriya ni ingingo nk'izindi zose ziri muri constitution. Ariko nanone nubwo zivuga ta muri miti n'ibindi, ariko article y'ijana mirongo inani na gatatu iteganya uko abanyarwanda babishaka, ukuntu babikora kuri referendum.
Ariko nsubi inyuma gato, Senateri Karemera, muvuze ibyinshi Perezida Kagame yagejeje ku Banyarwanda, mugira muti nta kundi twabinganya. None se uwagira ati kuba yarazamuye Abanyarwanda kuba akabageza ku bumwe no kwiterambere, ntiyazamuye Abanyarwanda ku buryo habonekamo undi wafatira agakomereza aho ageze?
Birashoboka, ariko burya iyo umuntu azi ubwenge ntabwo ugomba kujya gushakisha ibisubizo gihari, kuko na cyane cyane ibisubizo utari wagira test ngo urebe gikora cyangwa kidakora. Ubuse wowe wakubwira ujya gushakisha undi muntu akuyobore, uwakuyoboraga wakuyoboye neza, wukuye mu menyo ya rwamba, akaba akugejeje ku gaciro k'Abanyarwanda bafite nk'uko bagafite ubu, no ku bukungu n'ubwisanzure bafite, wewe wajya kujya gushakisha? Gushakisha ni ugushakisha nyine, ushobora gushakisha ntubone cyangwa wabona ntubona ibyo washakaga, ariko wakwitesha ibyo ufite kuko ugomba kubishakisha. Na cyane cyane iyo nta tegeko wica, nta tegeko Abanyarwanda bica, ari Abanyarwanda babishaka, ari Abanyarwanda ari abakadire ba FPR Inkotanyi hata kujitse na rimu.
Tukivuga kuri iyi nkuru Etienne Karekezi yavuganye na Frank Habineza umuyobozi w'umugambwe uharanira demokrasi no gukingira ibidukikije mu Rwanda. Frank Habineza anebagura ihindurwa ry'ibwirizwa nshingiro yakiriye gute ibisabwa n'abanywanyi b'umugambwe wa FPR.
Frank Habineza ubusabe bw'abakada bakomeye b'ishyaka rya FPR Inkotanyi ko President Paul Kagame yakomeza gutegeka u Rwanda mwe mwishyaka ryanyu ni ikintu n'ingingo mwakiye mute?
Twebwe twatanze nta gushasha kirimo kubera ko no gushize abakada benshi muri bo bamaze kugenda bamenyekanisha aho bahagaze. Twavuga na Honorable Tito Karemara ndetse twari kumwe nawe kuri TV Rwanda muri iki cyumweru gishize, abigaragaza yuko bifuza ko rihinduka ngo hari na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu ariwe Bwana Francis Kaboneka, hari na Minisitiri w'Ubutabera, bose bari bamaze kugaragaza ko bifuza ko Itegeko Nshinga rihinduka. So kuba inama ya birokotiki yabyemeje tubona yuko n'ubundi yayisanga ari byo bifuza, nta gishasha cyari kirimo.
Nta gishasha kirimo ariko ubu noneho abakada bakomeye nyuma y'abaturage barenga miliyoni ebyiri n'igice bari basabye ko Itegeko Nshinga ryahinduka, ubu byabaye ku mugaragaro ko ari byifuzo by'abaturage n'abayobozi b'ishyaka.
Ubu byabaye ku mugaragaro yuko ishyaka leta y'Inkotanyi cyane cyane inama yayo nkuru ya politike yuko nabo babyifuza ko Perezida Kagame yakomeza, ndetse ubu ni ukuvuga ngo kandi abenshi bari bahari ni abadepite bo mu Nteko Ishinga Amategeko. Ubwo turimo kubona yuko gahunda iyo debayo no mu Nteko Ishinga Amategeko buriya ngo izatangira kuba, ariko nk'uko mubizi twebwe twari twatanze ikirego mu rukiko rw'ikirenga dusaba ko urukiko rw'ikirenga rwategeka Inteko Ishinga Amategeko ko batakora gahunda yo guhindura Itegeko Nshinga, ariko ubona ko cyategereje ibyo urukiko iri gukora.
Aho ni ikibazo Bwana Frank Habineza, ikirego cyanyu mwatanze mu rukiko rw'ikirenga n'ibi byifuzo by'abaturage ndetse n'abayobozi bakuru b'ishyaka rya FPR Inkotanyi bizabangikana bite, bizasuzumwa bite byombi cyarimwe?
Twebwe icyo twatanze ingingo zifatika zigaragaza yuko iriya ngingo y'ijana rimwe idahindurwa y'ijana na 93, dusobanura neza yuko ingingo y'ijana rimwe ari ingingo ntayegayezwa, bivuze yuko ingingo ntayegayezwa iyo zihinduwe Itegeko Nshinga byose biba bisenyutse, ndetse bisaba ko habaho leta y'agateganyo, leta de transition. So turakeka yuko urukiko rw'ikirenga bo baze mu kigero kuturusha ko bazabisuzuma neza kandi ko ibyo birego byacu bazabiha agaciro.
Hanyuma se Bwana Frank Habineza, akenshi iyo abantu bakomoza ku ijambo demokarasi ni ubutegetsi bw'abaturage, ibyo abaturage bifuza, none nk'uko mwabikurikiranye hafi abarenga miliyoni ebyiri n'igice bifuza ko Itegeko Nshinga, basabye ko Itegeko Nshinga ryahinduka, kubahiriza ibyifuzo byabo si demokarasi? Ndavuga cyane ku bagize Inteko Ishinga Amategeko babisabwe.
Yego, demokarasi niko yateganyijwe ndetse n'Itegeko Nshinga ko abaturage bafite uburenganzira, ariko ikintu twasobanuye kenshi ni uko nta muntu uri hejuru y'amategeko. Nuvuga ngo nta mutwe uri hejuru y'amategeko, bafite uburenganzira bwo gusaba ibintu biri mu mategeko, ariko turi twasobanuye yuko iyo barimo gusaba bitemewe n'amategeko kubera iyo mpamvu nta burenganzira bagombye kuva ko babufitiye kubera ko bitemewe n'amategeko. Ibyemewe n'amategeko nabyo twarabisobanuye yuko bishobora kwemerwa ari uko iriya ngingo igaragaza yuko Perezida afite manda y'imyaka irindwi, iyo myaka irindwi ishobora kugabanuka ikaba yabitanu, ndetse ishobora no kuba yakongera ikaba umunani. Icyo nicyo cyemewe. Ibyo kuvuga ngo manda ebyiri ziveho ntabwo byemewe kubera ko byanditseho ko nta na rimwe umuntu wese yemewe gutegeka manda zirenze ebyiri. So ni ukuvuga ngo nta na rimwe ntabwo byemewe. Ubwo iyo basaba barasaba ibintu bitemewe n'amategeko, kandi nta muturage uri hejuru y'itegeko. So ni ukuvuga ngo turasaba ko urukiko ari rushinzwe kubahiriza amategeko rwaha agaciro natwe ibyo twavuze, kandi bagasaba ko inteko yabireka guhindura.
Urukiko rw'ikirenga nirutakora ibyo mwasabye se Bwana Frank Habineza, ruzaba rwarenze ku mategeko nk'uko muyikomozaho hano?
Tuzajya tubisuzume neza bitewe n'igisubizo bazaba baduhaye. Tubona birengagije amategeko bashobora no kwitabaza urukiko rwa East African Community kuko narwo turi abanyamuryango bayo, ariko nitubona iyo batusobanuye bisobanutse icyo gihe tuzemera
Ndabashimiye cyane, ndabashimiye Frank Habineza n'umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda. Tuvuganye ari Kigali mu Rwanda.
Njuti mwese mudutiza matwi mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha nyamara imbere yaho reka mugenzi wacu Thomas Kamirinda twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize aya makuru. Thomas,
ndagushimiye Fide. Ministeri y'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntirabona gihamya idakuka ku indege z'intambara zayo zishe koko Mokhtar Belmokhtar, umuyobozi w'umutwe witwa Les Signataires par le Sang ushamikiye kuri Al-Qaeda. Guverinoma ya Libya yemewe n'amahanga yatangaje ko Belmokhtar yiciwe mu burasirazuba bwa Libya. Pentagon iratangaza ko indege zayo zarashe koko aho bakekaga ko yarari, ariko ko bakiga neza niba yarapfuye. Ibitero by'iterabwoba bibiri injamena mu murwa mukuru wa Chad byaraye bihitanye abantu 23 bikomeretsa abandi 100. Leta iracyeka ko ari Boko Haram yabigabye. Perezida wa Sudani Omar al-Bashir yaraye yisubiriye imuhira amahoro, ntiyatawe muri yombi muri Afrika y'Epfo nk'uko urukiko mpanabyampuzamahanga ruhoraho, umuryango w'abibumbye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari babisabye Pretoria. Bashir yari yagiye muri Afrika y'Epfo mu nama ya Afrika Yunze Ubumwe. Yatashye rero urukiko rw'i Pretoria rutararangiza kwiga neza niba agomba gufatwa cyangwa niba atagomba gufatwa. Nyuma rwaje kuvuga ko agomba gufatwa, ariko yari yavuye muri Afrika y'Epfo. Bashir aregwa ibyaha by'intambara, ibyaha byibasiye inyokomuntu n'ibyaha bya genocide byakorewe muri Darfur. Muri Siriya, abarwanyi b'abakurde bamaze kwigarurira umujyi hafi ya wose wa Talal Abiad uri mu maboko ya Etat Islamique hafi y'umupaka wa Turikiya. Biratangazwa n'abanyasiriya baharanira uburenganzira bwa muntu. Bityo abakurde baciye inzira ikomeye cyane ijya ku cyicaro gikuru cya Etat Islamique mu mujyi wa Raqqa muri Siriya, unyuze ku mupaka wa Siriya na Turikiya. Iyo nzira niyo abanyamahanga banyuragamo bajya kurwanira Etat Islamique. Etat Islamique kandi niho yanyuzaga ibikoresho bya gisirikare byinshi yaguraga muri magendo. Niho nanone yacishaga peteroli yibaga muri Iraq na Siriya ikajya kuyigurisha rwihishwa mu mahanga. Indege z'intambara z'urugaga ruyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagize uruhare rukomeye cyane muri iyo ntambara yo mu mujyi wa Tal Abiad. Zitera inkunga rero bari abarwanyi b'abakurde bashobora kwirukana Etat Islamique muri uwo mujyi wa Tal Abiad, ariko ngo hasigaye udukaritse tumwe na tumwe tudakanganye batarigarura neza. Iyo mirwano yirukanye abanyasiriya ibihumbi n'ibihumbi bajya gushaka ubuhungiro muri Turikiya. Hagati aho kandi muribuka neza ko umuryango w'abibumbye na ku muryango wa Afrika Yunze Ubumwe waraye urangije inama y'abakuru b'ibihugu muri Afrika y'Epfo. Iyo nama ku birebana n'u Burundi yafashe icyemezo cyo kohereza inzobere z'abasirikari mu nshingano no kureba ibibera mu gihugu no kugira inama igipolisi, ariko harimo no kwambura ibirwanisho imitwe y'insoresore urubyiruko rwitwara gisirikari. Ibyo ngibyo rero turaza kubigarukaho mu makuru yacu avunaguye areba u Burundi mukanya mu masaha moya no mu masaha mbiri yaho ngaho mu Rwanda no mu Burundi. Maze rero ndabashimiye cyane, mugire umunsi mwiza, turaza gusubira.
Njuti mwese mwakurikiranye ibiganiro twabashikirije kuri isaha kuri Radio Ijwi ry'Amerika, aha akaba ariho bigarukiye. Mwakoze kudutega amatwi, mukanya ibiganiro byacu birabandanya.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Ubu naho ntumwanya wa cakiganiro giha ijambo abanywanyi radio hijwe ya Amerika uyu munsi turavuga cyane cyane kwitangazo ryashikirijwe na kanama kajejwe umutekano n'amahoro kishira hamwe ya Afrika kakoraniye mu gihe cha Afrika yipfo muri iyo tangazo abatetsi bashikirije ingingo zitari nke ziri mwoko bate mu timu hagaze n'ukuntu ibazo byo mu Burundi bitariko biratora inyishu batangaje kandi kubiganiro n'umwumvikano ari byo byonyene bizotorera inyishu ibibazo byo mu Burundi bagarutse no kukibazo c'impunzi bavuga ko giteye gahinda batyakamo gasaba impande zose gusubira mu biganiro mu buryo bwihutirwa mu kiringo kitarenga indwi imwe bakaba bavuga ko huboneka n'umuhuza w'ishyirahamwe rya Afrika mu biganiro byo hagarikirwa n'umukuru w'ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afrika yo mu buseruko ibiganiro byo bandaniriza ku biganiro byatunganijwe n'intumwa ishyirahamwe mpuzamakungu abo batetsi basavye kandi ko horungi kwa barorerezi mu vyerekeye gataya kazi na muntu bishyirahamwe rya Afrika mu guheraheza iryo tangazo riravuga kandi ko hasabwe kurungika abahinga bagisirikare bo mu ishyirahamwe rya Afrika bova mu ntara canke mu bindi bice vya Afrika boba bajejwe kugenduza gikorwa co kwaka ibigwanisho imirwi yose ibitunze uyu munsi rero turafise abatetsi twatumiye bagi kudufasha kwiweza iryo tangazo hamwe n'ibindi bibazo byose bihanze Burundi muri iki gihe turi kumwe na mutetsi akomeye president candidat president Gérard Ndouayo mwiriwe neza mushiga na Gérard Ndouayo
ndagize mwiriwe
turi kumwe kandi turatumiye umushiga na president Domitien Ndayizeye telefone ya cagoranye gatoyi ariko mukanya nibaza ko tuhava tumubona tukaba twatumiye kandi umushya ntaye Oscar Niragira akaba ari umukuru w'abanyamerika b'abarundi baba muri ikana umukuru w'ishyira hamwe y'abanyamerika b'abarundi muri leta zunze ubumwe za Amerika Oscar mwa muri ngaho Oscar nawe nyene ari nyibaza kuboneka mu kanya ariko nashaka tutangure ku mushya ntaye turi kumwe ngaha Gérard Ndouayo nashaka murumvise ingingo zitari nke abatetsi bo mu ishyirahamwe rya Afrika bajejwe bari mu kanama kajejwe umutekano n'amahoro bashikirije hanyuma hakaba hari ikibazo gihambaye cyane rwose ikibazo gihambaye batashoboye gushika ko reka mu kanya ndabona na Oscar agarutse mbanze nda muhekaze Oscar Niragira mwiriwe neza mwaramutse neza muri Amerika
mwaramutse
murakomeye
etraho
etwa ko tuvuga ku nyingo zitari nke zashikirijwe na kanama kajeje umutekano n'amahoro mu ishyirahamwe rya Afrika hanyuma rero muri ico kibazo bakaba batavuze ku kibazo gihambaye cyane rwose ikibazo cerekeye manda ya gatatu ico kibazo nticavuzwe mu shya ntahe Gérard Ndouayo ivyo mu biha insiguro nke
nuko mu madini muvyumva haba mu nama yabaye y'abahugu y'abakuru b'ibihugu byo muri aka karere East African Community haba mu nama y'ishyirahamwe ry'umwe bwa Afrika Union African icyo kibazo ntibagishitse ko kumbure babona ko hoba hari inyishu z'ubwoko bwinshi bishobora gutorwa n'abarundi kugira ngo bose bumve yuko bagize akarusho
icyo kibazo nuko mudusigure neza ntitwumvise neza ikintu izo nyishu zo bari nkizihe nuko uvuga ko abarundi ntibaracumvikana ko icyo kibazo mushaka kuvuga ko abarundi bonyene bashaka gucumvikana ko kandi tuzi ko ika impande zose aho zihagaze haba abashigikiye president bavuga ko icyo kibazo bobo atakibazo babonamwo mu gihe abandi bavuga ko icyo kibazo ari cyo nkora mutima
mumva impande zibiri igihe zitabona kumwe ikibazo ni ngombwa kuzifate umwanya wo kukiganira bamwe nabandi bakagira aho bageza ariko igikomeye ni kugira ngo bakore kugira ngo ibintu bitere imbere aho kuja inyuma icyo nico gikuru kuko mu byo gutatura amatati bidaciye mu nguvu birasaba bamwe nabandi kwirimbura no kurimbura uburyo baba bariko barakoresha kugira ngo baronke inyishu ku kibazo ngaha sino jasho kanda kugira inyishu kuko kenshi usanga inyishu ziruta zibiri canke zitatu ariko ni ngombwa ngo babivugane
Oscar niragira namwe nashaka ndabaze ico kibazo muha insiguro nki ejo bundi aho habere inama i Dar es Salaam abategetsi bari muri iyo nama bo mu bihugu byo muri Afrika Museruko ntaco bakivuze ko mu gihe kandi nabategetsi bandi bari mu kanama kishiramwe muza makungu kajeje umutekano n'amahoro nabo nyene atakintu bavuze kuri ico kibazo ivyo mu biha insiguro nki mushya ntahe Oscar niragira
twebwe nta bihweza abagezaga gukurikirana uko dushoboye ibyo bibera iyo nama nama atandukanye jewe ndatibyo dusoma mu maraporo y'abanyamakuru n'ibindi n'amakomante y'abantu batandukanye twebwe dukuri nibaza ko ari ibintu bimwe bimwe banyegeza ariko uko mbona nibaza uko baba bakuru b'ibihugu bo muri East Africa Africa cyangwa aba bakuru b'ibihugu by'umwe bwa Afurika nibaza ko ashatse kurekera ubwigenge cyangwa kwikukira ku Burundi nibaza neza uko bashatse kuha ikibanza nk'uko byavuze abarundi kugira ngo batore inshu icyo kibazo ariko handi nkibaza by'ukuri nabo batabivuga uko babona uko ibyo ingingo inama ingingo sentare ishinzwe kubahiriza ibwirizwa shingiro yashyitse ko nibaza uko babona uko ikibazo umurengo cyaba cyaraheze njye nibyo umuntu ashobora kwibaza usomye iyo maraporo atandukanye n'ibindi bitavuga ko nibyo umuntu yibaza nibaza ko ari ibyo bashatse kwerekana
tugarutse kuri mwebwe munsha na Gerard Ndwayo intumwa zishira hamwe ry'ibihugu bya Afrika Museruko ziri mu Burundi muri iki gihe nkuko umenyesha makuru wacu ED Rwema bitubwiye bazivuga ko Burundi bwashoboye gushira mu ngiro kubice 80% ibintu iryo shira hamwe ryari ryasavye mbega namwe niko mubibona
biva kuri ko ararimbura sinzi ko nushobora gutanga igitigiri uvuga 80 cyangwa 70 cyangwa 60 ariko kubwanje novuga ko hari bifatigwa ko kugira ngo umuntu arabe ko ivyo basavye byagiye mu ngiro ubwa mbere baravuze yuko ikiringo cyo kwigizwa imbere kukwezi n'igice barongera baravuga yuko ivyo biringo ivyo bikwigiza inyuma ikiringo byo kubahiriza ibwirizwa shingiro ni ngombwa rero ngo umuntu yariko arasesangura yorimbura yuko ibyo bintu bibiri byubahirijwe kubwanje rero ndabona nk'ikiringo cugutora umukuru w'igihugu carigizwe inyuma ku kwezi n'igice ikindi cy'inamashinga mateka n'amatora y'abajenama bo mu makomine navyo nyene byarigijwe inyuma ariko ntivyigijwe inyuma gushika ku kwezi n'igice ariko nibaza ko bagombye kubahiriza ibwirizwa shingiro kuko bavuga ko inama nshinga mateka n'inama mpanuzwa jambo ya komine bitegerezwa kuja mu kibanza itarike nimba ntiyenze 8 z'ukwezi kw'indwi ni ibintu rero bikwiye kwicarirwa kugira ngo bamwe n'abandi bumve icyo bategereza gushika ko bisunze amategeko
mushya nawe Oscar ziragira murakurikirana ibiba mu Burundi eka nkingo zashikirijwe zose murabona namwe ko leta y'u Burundi ishobora kuba imaze kurangura ibyasabwe ku bice 80%
cyangwa no kuri naho ngerageza hello
duga ku ijambo turakumva
naho tugerageza kukurikirana ibi biyo iwacu byo tugura cyane kwemeza ni uko leta y'u Burundi imaze kubikurikiza kubyo biharuro 80, 90, 70 icyo tubona ni uko leta iriko iragira hari ibintu bimwe bimwe tubaza kubona nk'ibintu byo bariko bariyumvira kugurura inzira zishobora ha uburyo abamenyesha makuru kugira ngo bongere baronke uburyo kuvuga kutorokanya no kuvuga makuru uburyo bwo kugura ubukuntu ibigwanisho byo wabiri mu watashiti burusha bipfa mu bantu ibyo bintu n'ibintu turaba tubona ku makuru y'ingingo zimwe zimwe ziko zirafatwa ariko n'ibiganiro kuganira nabo bose begwa n'icyo bibazo by'u Burundi kugira ngo baturi inyishu by'ukuri amahoro bidaciye mu ngimba bidaciye mu gusesa kw'amaraso ibintu bikwiye gushyigikirwa cyane rwose uko nk'uko mubizi aho duhagaze n'uko by'ukuri abantu bose impande zose zigenda zikumvikana zikoreshejwe n'urukundo cyangwa n'ikigongwe bafitiye u Burundi n'abarundi hagaturwa inyishu ibyo rero ndibaza ko ari ibintu yuko birakogwa ariko kumenya ati ni 80% ibyo sinovenya neza yuko 80% sindabona iyo raporo igihe evaluation ibyo ariko turizera neza kuko hari ibintu biri kubera kugwa kugira ngo bijye byafashwe n'inama y'abakuru b'ibihugu muri East Africa bishobore kujya mu buryo.
Tubibutse nshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe n'umushyantahe Gérard Ndwayo akaba ari umukandida president azo kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu. Turi kumwe na Oscar Niragira. Oscar Niragira akaba ari umukuru w'ishyirahamwe ry'Abanyamerika b'Abarundi baba muri leta z'ubumwe za Amerika. Mukanya telefone zari zatugoye ariko ndumva ko dufise president Domitien Ndayizeye kandi ashaka kubabwira ko tuza kugumana kuri iyo telefone kuko indi yatunaniye president Domitien Ndayizeye. Mutwihanganire tugume dukoresha itelefone. Mwiriwe neza president. President Domitien Ndayizeye muranyumva?
Ndabumva nabi cyane n'ibica biracikagurika.
Twe turakumva cyane ariko reka tugume tubandanya tugerageza ya nimero yindi niyakunda niho tuza kureka iyo ariko muri iki gihe reka tube turakoresha niyo turakumva neza cyane rwose. Na twari ko tuvuga cyane ku byerekeye ingingo zashikirijwe n'abatetsi bari mu kanama k'ishyirahamwe rya Afurika kajejwe umutekano n'amahoro ingingo bashitse ko muri izo ngingo bakaba bashitse ku ngingo zitari nke. Hanyuma icatangaje cyane rwose nuko nk'uko ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afurika Museruko naryo nyine ritavuze ku kiringo cya gatatu iryo ako kanama nako nyine nta kintu kavuze ku byerekeye manda ya gatatu cyangwa ya kabiri. Nashaka ndababaze ibyo mu biha insiguro nki president Ndayizeye.
Bo icyo ubuze cya kabiri batavuze ko ntacyo mumvise neza ariko
manda ya gatatu
ku byerekeye icya kabiri wavuze cya mbere numvise ni icyerekeye Kongo atacho bavuze ku byerekeye kiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu. Bwa mbere na mbere hoho igikuru ku binyerekeye nuko abakuru b'ibihugu by'ishyirahamwe rya Afurika bahagarariye cyane kukubahiriza amasezerano y'i Arusha, kukubahiriza ibyirizwa nshingiro no kukubahiriza amasezerano yo guhagarika intambara nk'uko yashyizwe ko igikomo mu mwaka w'2023. Ibyo bintu uko ari bitatu ndibaza yuko mu gihe tuzoganira turiko turaraba ibyo byegeranyo bitatu jewe ndibaza yuko inyishu ari aho iri.
Vyuma bisa n'ibiriko biratugora. Ndabona ko telefone yiwe icitse ariko reka turabandanya turondera ku yindi telefone. Nashaka ngaruke kuri kumushyantahe Gérard Ndwayo agira ico avuze ikibazo cyo mu Burundi kuvaho akajagari ka politiki gatanguriye u Burundi. Abahinga cyane cyane mu byerekeye ubutunzi baravuga ko igihugu cifashe nabi cyane rwose. Eka si ku butunzi bw'igihugu gusa, n'abanyagihugu barakenye ubukene buribonekeza. Eka ifaranga risa n'iryace ryataye agaciro ugereranije eka n'andi mafaranga akomeye cyane rwose nk'amadovize. Nashaka ndabaze ikintu imboneza z'u Burundi namwebwe murimwo abategetsi bakwiye gufata ingingo bufata mu buryo bwihutirwa n'izihe kugira ngo abarundi basubire batekane.
Murakoze kumbaza icyo kibazo kuko nicyo umutima w'imigabo n'imigambi twashikirije muri aya matora mu kibanza cy'umugambwa badasigana ikrona kuko twebwe tuvuga duti ibintu birakwiye guhinduka muri iki gihugu mu bisata byinshi bya politike byaba by'umutekano byaba by'ubutunzi byaba by'imibano kwicaro cy'ubutunzi twarabivuze turabisubira ku bw'igihugu uguma buzingama ku mwimbu uva mu byimburwa canke mu mahinguriro atako wifashe kandi ku gihugu kiguma gisubira inyuma ariko cyari gifite ubutunzi haba mu isi ndimwa haba mu butare.
Telefone zisa ni ziriko ziragorana nibaza ko mushenahe Gerard Ndwayo tukiri kumwe nawe mu gihe tutari kumwe nibaza ko tu hava tusubira kumurondera mu kanya ariko reka icyo kibazo nyine ndakibaze na Oscar Gerard muranyumva mushenahe Gerard mubandanye telefone zari zagoranye
ko nshobora kubandanya
mubandanye nivyo
nkuko mariko murabivuga mariko mvuga ko ubutunzi kuzamura ubutunzi aricyo gikogwa nyamukuru nkora mutima tuzokwisunga igihe twoshikira ikibazo cy'umukuru w'igihugu twabivuze ko ubutunzi buguma buzingama ubuzima buguma buzinze mbere bikagira ingaruka nyinshi kugwaruka no kuze kugwaruka ntirugira akazi inyenga nayo iri hagati y'abatunzi n'abakene ikaguma yaguka twebwe rero ico twashize imbere niki ico twashize imbere nuko iki gihugu nkuko benshi babizi kiri mu bihugu bya nyuma bikenye twebwe rero umugambi dufise nuwo gukura iki gihugu mu mugwi w'ibihugu bikenye tukagishira mu mugwi w'ibihugu bitanguye iterambere rirama ico twise bâtir en Burundi émergent twebwe ihangiro ryacu ni emergence mu myaka 10 iza mbere muri iyi myaka 5 iza tukavuga duti umushinge wa mbere wa emergence utegerezwa kuboneka mu buzima bw'igihugu cyane cyane mu kugwiza umwimbo mu bisata byose tugashikira igitigiri gifatirwa.
Ndabona telefone zisa n'izigoranye ndabona umunywanyi w'iradio Ijwi ry'Amerika itwa Isaac atwandikiye ari Bujumbura akaba avuga ati resultat zivya zirya nama ntawo uvuga ko zitakoze kuri manda ariko indirectement ngo zarayikoze ko kuko mu gihe babikorera ko niho bobona ko vyavuzwe ikibazo ekacimviro sinina gitomoye neza cyane gusa ariko ivyo ariko aravuga nuko abona ko ikibazo ca twaze manda abo bategetsi bashora kuba barakivuze ko reka turabe ko umushya ntahe Gerard ntari bwaheze nibaza ko kiringa yoba ringaha murati kuva umushya ntahe Gerard Ndwayo reka tuje kuri umushya ntahe Oscar Niragira Gerard mwingaho ntimwari bwaheze
yego nariko ndavuga kugacu ivyo fatigwa ko kugira ngo umushinge wa emergence utangure muri iki gihugu kuva mu mwakozo sinzi ko munyumva
ndabumva cyane gose izo ningingo umushikirije ka emergence mu myaka 10 n'igihe kirekire cyane gose ariko muri iki gihe murazi ko Burundi buri mu kaga ingingo zihutirwa zofatwa kugira ngo ubuzima busubire ubusanzwe mu Burundi ivyo korwa n'ibihe n'abategetsi b'indongozi imboneza nkuko tubivuga
ubu nibaza ko bavuye mu gisata cy'ubutunzi uri
reka turakugaruka ko umushya ntahe Gerard Ndwayo reka tu icyo kibazo tukibaze na Oscar Niragira. Oscar Niragira haraheze iminsi irenga eka amezi nk'abiri ari mu gushika hatangwe akajagari mu Burundi ka politike gatuma abantu batishira ngo bizane eka gatuma abantu bataja ku mirimo yabo ubutunzi nabwo bukahasigara ikintu mwibaza ko cokorwa n'abatetsi bimboneza kugira ngo Burundi ntibubandanye busubira inyuma nk'ibirenge nk'ibi
urakoze kuri ikibazo cy'inkoramutima ikibazo gikomeye cyane rwose abarundi bose bakwiye kumenya baba bari ku butegetsi izo mboneza ziri ku butegetsi n'izo mboneza zigomba kuja ku butegetsi n'ibintu bitatu byoroshye ikintu cya mbere n'urukundo gukunda abarundi n'uburundi murasho kwibaza ati je na je n'ibiki icyo ni kibi cyambere ni kimwe bita mu gifaransa patriotisme ntushobora guteza imbere umuntu cyangwa ikintu udakunda utso kumva uko byukuri kandi ukunze inyungu ziwawe ziza bizize ubwa mbere haza inyungu z'ukunze hamwe n'iziwawe ikiri kikomeye cyane rwose ikintu cya kabiri nacyo ni guhindura politiki ekonomike sikuro bivuga mu Kirundi no guhindura ukuntu imigambi dufata kujya guteza imbere Uburundi nabivuze kuva kera mu 1993 by'ukuri je narigize kwandika ikete washukira ngaho mu Burundi nari ngaho i Burundi twarumvikanye kandi by'ukuri Uburundi nushaka gutera imbere umwanya tukizera umwanya tukirongora ubutunzi bw'Uburundi tubushira nk'uko twa ubwo butuzi bwa bumeze imyaka 2023 iheze abakibaza yuko indunguzi imboneza zibaza yuko isuka izo isuka nk'uko tuyikoresha mu ino myaka izoteza imbere Uburundi by'ukuri bari henda cyane rwose isuka ikishaho gukora no kuri migiharage cyangwa ikijumbu kigabura umwana cyangwa ukajya no munsi kera si cya kintu gishaho kuvuga ngo giteza imbere Uburundi gitanga ubuzi kwabo ba jeune abo ba ubwo kwaruka ntibishoboka nta na hamwe byakabonetse ibihugu bya Aziya bimwe bitare Tigre Asiatique cyangwa n'ibindi ntabwo bitezwa imbere n'isuka byotezwa imbere n'isuka akopana isuka nk'iyo tuzi ba sokuru bakoresha nibura buri mamashine hanyuma rero tukibaza neza uko twosaba cyane gusaba abategetsi yuko uko twaba tuvuga secteur tertiaire cyangwa secteur ya kabiri iba ari izo ubwa mbere
ariko murazi ko muri iki gihe mu nshya ntayo Oscar hari ingorane ivyo ni iyo n'imigambi ishobora kurangurwa mu gihe amahoro yasubiye gutsimbatara inyingo zofatwa muri iki gihe ego mukanya gatoyi cyane rwose
mukuzana amahoro nanavuze urukundo urukundo navuze ukunda Burundi ukunda abarundi zishobora kurota uzamenye ibipanga n'imihoro uzari ngohana mu Burundi ndushaka kuneze gubonye umuntu wese umurundi wese apa so amahoro rero ayinjira kuzera amahoro yinjira muri cyane cy'ambere navuze turukundo
egome leka turabe kona umushya ntahe president Damien Ndayizeye yoba tuba turi kumwe hariho telefone ya tunani ariko nibaza ko mwaba mwagarutse icyumviro mwashikirije umushya ntahe Damien Ndayizeye ntimwakirangije murashaka kubandanya mukatubwira twako tuvuga igituma insiguro muha ukuntu abo batetsi bari muri Afrika y'Epfo bataganiye ku kibazo cha 3e manda
nkuko nari nabije kubivuga kare n'umuntu nawe kugira ngo ushobore kuvuga ngo chatime batabivuga ni gicangwe kiriya ariko n'ishimbigo na n'ingingo bafashe nduko nawe nyene mu byo ibaho by'ubuhundi bahagarariye cyane ku masezerano y'Arusha ku ibyizwa shingiro no ku masezerano yo guhagarika intambara yashyize tegeko mu mwaka wa 2023 ibisigaye nibaza yuko ari ibintu tuzoharira muri zina zigiye kuzotegurwa hagati y'abegwa n'ibibazo bijyanye n'amatora hamwe na leta y'u Burundi urumva iyo ni nyishu jewe niha kubera yuko icyo kibazo kiri ku rutonde rw'ibibazo imigambwe yitwa yuko iharanira amasezerano y'Arusha kandi itavuga rumwe na leta
turafise ingorane za telefone munsi n'ibintu bikunda gushika cyane rwose muri iminsi ku matelefone mu Burundi reka ariko tugaruke no ku mushya ntahe Gerard Ndwayo tuvuge ku kibazo ikacashikirirwa cyane rwose nabo bategetsi bari muri Afrika y'Epfo bavuga ko barajwe ishinga na ikani kibazo cy'impunzi nkuko amakuru yagira atangazwa abivuga impunzi aho ziri hose haba mu Rwanda haba muri Afrika haba muri Tanzania haba muri Congo zimerewe nabi cyane rwose ingwara ubukene kutaryo nk'ibyo wafungura ikintu chokorwa mu maguru masha mushanahe Jean Dwaye kugira ngo bishobora kuba biri no mu migambi yanyu imigambi muri ko murashikiriza muri kiye muri candidat president ikintu mu nacokorwa kugira abo barundi bagarukigwe bitabweho kurusha ni nkiki haba ika imigambi fashwe na leta y'u Burundi canke amashirahamwe mpuzabakungu
nagomba menyeshe ku kibazo cy'impunzi ari kibazo kituraje ishinga mbere twarabishikirije kenshi kuva mu kwezi guheze mbere no kwezi kw'imbere yaho aho bamwe mu Barundi cyane cyane bo mu Kirundo ikwigije rero bikaba vyava kukugenebo babona bamerewe mu mibereho yabo ingene babona ko ivyo bababwira canke
uyu munsi ingorane zirakomeye
yabo
yego duga ku ijambo
rero tuvuga duti ico kibazo cy'impunzi gitegerezwa gutorerwa inyishu ku buryo mbere impunzi zishobora kugaruka vuba na vuba kugira ngo zishobore kuronka uburenganzira bwabo bwo gutora cyangwa kwitoza ngaho inyishu
telefone
zije muri iki gihe. Allo, sindi ko munyo
turakumva ariko hari gihe telefone cika bandanya.
Nariko ndavuga ko hari nishu zijanye n'ibihe bya none
manje bwa bimeze kwa bahiyo sizi kwa kije mu makomini
izo mpunzi aho ziri hanyuma no gukora ibikenewe byihutirwa aho boba bavuye kugira ngo umutekano bumve ko ari wose hariho ingingo zihutirwa z'umutekano zitegerezwa kujaho ariko hariho n'izindi ngingo novuga zijanye n'ibintu bya politike ku buryo bumva yuko baremye kuri kazoza kabo kazoza kimibano yabo kazoza kukugene baba bari mu burongozi bwiza ni nacyo gituma ikibazo nyamukuru ngaha mu Burundi ni kibazo cy'uburongozi burongozi nyabwo buremesha kandi buhumuriza abarundi bose ngaha rero nagomba kugaruka ku kintu gikuru kigize umutima wa w'imigabo n'imigambi yacu tuvuga duti dutegerezwa gusubiza Burundi mu bukuru nyabwo mbere na kwa gasore n'iryo ragi yaturaze kuko yavuze ati atagira ubukuru nyabwo ntateka ntatera mbere twebwe rero ikintu tugomba kwibanda ko ni gutsimbataza no gusubiza agaciro amasezerano ya Arusha mu gukomeza umwumvikano hagati y'abarundi mu gukomeza ingene yo gusabikanya ubutegetsi mu gukomeza inyifato y'umutekano hose no kuri bose ni ibintu bikomeye kuko twebwe tubona ko hari ingingo zimwe zimwe z'amasezerano ya Arusha zoba zitashizwe mu ngiro nk'uko zategerezwa mbere bimwe bimwe byaribonekeje nko mu by'amatongo n'ayandi matungo byaribonekeje kugene umutekano wahungabana mu migwi imwe y'abarundi eka mbere urabona ko ari ibintu bimwe bimwe bitegerezwa kuja mu ngiro gushigwaho kugira ngo abarundi bashobore kugira umwizero muri kazoza ni ikintu gikomeye cyane ariko tubona yuko coba cari gifashwe n'imemegwe mbere nicyo gituma tubona izo ngaruka mbi no muri izi mpari tubona muri iki gihe
reka dusubire tugerageze president Domitien Ndayizeye nibaza ko twasubiye ku muronka musozere ku kibazo mu ariko murashikiriza mu shanahe Domitien Ndayizeye hanyuma tubandanye tubabaze ibindi bibazo
yego nariko ndavuga yuko ukeye icyo kibazo cya gatatu ko ntari muri iyo nama kandi ko nashobora kumenya ibyari mu mitwe y'abakuru b'ibihugu bari ngaho ariko ndiko ndakurikira ibyasohotsemo navuze yuko inshingano cyane cyane yuko abakuru b'ibihugu bya Afurika bavuze ko bahagarariye cyane amasezerano y'Arusha bahagarariye cyane kwibwirizwa shingiro no ku masezerano yo guhagarika intambara yabaye hagati y'abarundi ari nabyo byatumye turonka gahenge turimo ibyo byegeranye rero uko ari bitatu nibyo biduha inyishu
kubyerekeye icyo kiringo cya gatatu umukuru w'igihugu cy'u Burundi na CNDD-FDD bashaka kwiha, kandi icyo kibazo kiri ku